Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edir Gwema ikaze mwese makuru yacu yo kuri isaha. Muri Tanzania ku nshuro ya mbere impunzi zirenga 400 zidafite ikarita y'impunzi zatangiye guhabwa ubufasha burimo ibiribwa n'ibindi.
Jeri yumva neza kubera n'iminsi narimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira arasaba abagenzi ababanyi. Ndashima kandi ndanezewe rwose.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana waramutse.
Urakoze editor yahera ku ruhagarara hagati ya Amerika, Iraq ndetse na Iran. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko Amerika itazova muri Iraq kiretse icyo gihugu gitanze ikiguzi cy'ikambi ikoreshwa n'indege Amerika yubatse muri icyo gihugu. Trump yabishikirije inyuma yaho inama nshingamateka ya Iraq yemereje ingingo ejo ku munsi w'Imana yo kwirukana abasirikare 5,200 ba Amerika bari muri Iraq mu kugaragaza ko bate kubiri n'igitero cya drone cyahitanye General Qasem Soleimani cya Iran yiciwe muri icyo gihugu cya Iraq. Muri kurikirane rw'aya makuru nyene, Trump aragabisha Iran ko mu gihe icyo gihugu cyohirahira kikihora ku mujenerali wayo yishwe na Amerika mu ndwi iheze, atankeka Amerika izotera ibibanza ndangakaranga vya Irani. Ntiyatomoye ivyo bibanza ivyo ari vyo, ariko abahinga mu vy'amategeko bavuga ko gutera ibibanza nk'ivyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu. Perezida Trump yashikirije kandi ejo ku munsi w'Imana ko ashobora gushira ahabona amakuru y'iperereza yakoreye ko mu gusigura icyatumye yica uwo mujenerali Soleimani. Abashingamateka ba Republikani batari bake barashigikiye iyicwa rya Soleimani, mu gihe abademokrate nabo bemeza ko Soleimani yari umwicanyi karuhariwe. Ariko ngo kumwica byongereje ubwoba ko Amerika na Iran bashobora gutana mu mitwe. Kuri iyo nkuru nyene, Leta ya Iran yashikirije ko itazokongera kwigerera ku rugero rw'ubumara bwa uranium ihingura. Ubutumwa busigura ko ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu ya nikleyere yo mu 2015. Iyi ngingo ifashwe na Iran nko kwihora ku rupfu rwa Generale Soleimani haraheze iminsi ibiri yiciwe i Baghdad na Amerika. Ariko iyo tangazo ntirigaragaza ko Iran igiye guhingura ikirwanisho cya nikleyere. Iran yavuze kandi ko izobandanya ikorana n'ikigo mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho Ruhonyanganda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, intagondwa za Al-Shabaab zarishe abanyamerika batatu ejo ku munsi w'Imana inyuma yo gutera ikambi ya gisirikare mu ntara ya Lamu muri Kenya ikoreshwa n'igisirikare cya Amerika hamwe n'icya Kenya ku rubibe na Somalia. Abo barwanyi bateye ikambi yitwa Manda Bay basambura indege za Amerika zitari nke hamwe n'imodokari imbere yo gusubizwa inyuma n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'aba Kenya. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, kishikiriza ko batakaje umusirikare umwe hamwe n'abakozi babiri bakorera icyo gisirikare cya Amerika. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabaab warigambye ko ari wo wagavye icyo gitero. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijejwe umutekano ku isi irakorana kuri wa mbere mu mwiherero ku kibazo cha Libya. Ni mu gihe Turukiya yatanguye kurungika inteko zayo muri icyo gihugu. Byashikirijwe n'abadiplomati ba ONU ejo ku munsi w'Imana. Turukiya ivuga ko igiye gushigikira leta ya Libya y'i Tripoli yemewe na ONU. Ibi biganiro byo kuri wa mbere byasabwe n'Uburusiya kazobara karyo ka mbere. Ako kanama ka ONU kajejwe umutekano kaziba kagize mu kwihweza ibibazo by'umutekano muri Libya n'umuzo w'inteko za Turukiya.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika arakoze Alois Bigirimana twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 aho ni ku mugoroba naho mu gitondo ni kuri metero 25.31 na metero 41 mushobora kandi kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com amakuru yo mu karere yo mu kanya
iwanyu mu ntara Hanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Ni cyanyu.
Munkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutendere mu gihugu cya Tanzania abarundi bagira kuri 400 bahawe ibiribwa bwa mbere n'amakarita abaho uburenganzira bukwiye kuba mu nkambi nk'impunzi umunyamakuru ijwi rya Amerika James Jovin yavuganye n'izo mpunzi ubwo zari zikimara kwakira ibyo biribwa n'amakarita
Uwo mugambi urimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi Nyarugusuna Nduta atabyangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye bacu bariye yuko bafite munezero ntangere
bo je niyumva neza kubera n'imisi narimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi ndashima kandi ndanezewe gose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nanje bahora bamfasha
jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka 2 irikwira kwira taka difise
ndumva mahoro kandi ndumva ndyohewe cyane kuko nkubu ivyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera badafise amakadi mu nkambi aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi
mu mwaka 2020 n'ukuri mbonmenga ni migisha kuri jewe kandi nyene ndenge irandengeye kweri
naho biruko si bonse baronkejwe amakarita aho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye bamwe muri bo n'abakekwa ko arabagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango hamwe n'abahungutse bongera barahunga
hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika cyangwa ugasanga ntimwimvanamo nabo wasanze no bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese ugasanga nyene barakwinuba ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane dutanguye umwaka mushasha neza natubu turaronka ifungurwa n'ukuri turashimira UN kuciyumviro yiyumviriye
naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR yakomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenegwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro
cyo no saba n'ukuri nuko nacyo botugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nkaho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibitenge Nazi bitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usanga ihari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ibureta nubwo burago tujyama ko ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amana
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatuyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonswa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronswa kubera bayi mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronse amafomu mugahari habandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twasitse kuri yuwe ni bariko bararira sinzi ko yari ico bizoga mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yuwe ne CCR yari kuye kurondera kweri karabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mubandi
kicyo no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya mwinkambi ya mutenderi kuko hariho nk'aba mamusa ngafise abana batatu babiri bashumbye ku muntu afise ifomu uwo muntu na afise ifomu abafise igitigiri cinjya bamuha urumva hiyongereka abana batatu n'uwo mumama uwo muntu na ucusanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose na unyene ifomu byukuri aronko twafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 mwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Imvura y'umuhindi ikomeje mu gice cya Afrika y'Uburasirazuba ikomeje gutera ibibazo bishingiye ku myuzure mu Burundi. Abantu barenga 500 bo mu ntara ya Cibitoki basenyewe inzu niyo myuzure ndetse itembana imyaka ari mu mirima yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Abatanye ingo zabo bose bahungiye ku mashure aho muri zone Masango bari ku ishure nshingiro rya Kibati mu gihe aho muri zone Ndora bakiriwe ku ishure nshingiro rya Myave. Abavuga ko atacefo cha ruguru bagifite muri kino gihe.
Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu ama leo n'imirima iragenda duca tuburaho tuja twace tuza ngaha badushya ku mashuri tuba twakambitseho izindi ngorane zatuzanye aha sineza hatuzanye turaguwe twahangayitse mu bibondo
yewe inzu yarahomotse n'ibihomoka byaradutwaye twaciye tuza gucumbika ku mashuri tazi ubuzima ko muntu zepo ku mashuri urumva ni nka mu buhungiro ntacyo tujya ntacyo twimari
none ubu turi ngaho uko turabura icyo tujya imirima yose yaratwawe nta kintu dufise
igihomoka kimwe cyaraje gihera imbere y'umuryango kirashishima kijebe ugi ikindi gihomoka gica gihera haruguru gica gihita kigwa kunzu none jewe ubwo babuca buramfata jewe n'abana tucama turapfama
ubwo bwo basibwo bwo nyene bafise mu gihe gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure buca gitangura bafite impungenge z'ukubura aho bakika umusaya bitewe n'uko batsindara mu masomero
ubwo baturabufise ni bwinshi urumva n'abanyeshuri bazotangira ataho tubona natwe tuzoca tuje gusaba leta yuko yotwegeraniriza nk'ahantu yobona yocidushira
bimeze nabi cyane kwanza ntijyambere jewe inzu yose yarabomotse icyo dusaba kubera tuzosubira muhira hose haratwawe kosaba leta yuko yodushirira ahantu bakaduha ntikigwati tukabamo ntakundi kandi dufise ubwoba bwo ko amashuri abucatangura none tuzosha tuva abandi tuzoja he aba rero mudusorushira imbere murabe ko leta yotraba akagwati kakanyovu twoja
none icyo nosaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba nukuri twebwe turahangayitswe gose
umukuru wa zone Masango
aha ababene igihugu bayiranije ngaha ndukuba baragowe bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere za karere gusa ariko twumva ko muri aka karere yabaye ndende muri komine itwaza ibintu n'abantu abantu bamwe baratwawe abandi ibintu bya biragenda ariko ubwo twashe tugira kandi tukibufise n'amazu yabo yaba abantu bari ngaha yabomaguritse batagira babikumusaya hageze kwa mungu uriyo bava niyo baja mbere twari twanabivuze muri conseil commune yaheruka kuvuga ati abantu bavuze iyo bava niyo baja tuvuye muri iyo conseil niho baca babona iyo bava niyo baja baca ku mashuri none ntaho tubashira twemera kubashira muri aya mashuri turasaba umuyobozi aratwemerera rero ntako tubabagira naho boza kwikwita mu waravuze nk'utuntu twari musinzi twaragiye umuntu abiragira ati ayi ubwoba kuba ko arisibe ryateye abene igihugu bari ngaha ku ngo ni 47 gushika zihari twabonye ziraraha ariko hariho abandi bari hijya duharuye imiryango yabo irashika 300 hamwe n'abana babo leta yora bicyo yokora bamwe bagenda bashika ku bantu babashikeko barabutwo baramiza kandi tugasaba ko niba bishoboka kuboneka nk'andi hantu kumbe ho bikigwati kuba kigwa canye baritendetseho imbere kwa siwa mwizo kuko mwizo ngo zanaho bogenda ntabikumusaye ntako nibanza bigaragara
ekana Charles Nigaba umuyobozi w'ishure nshingiro rya Kibati niko abone ibintu ahamagara inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kurandagata
narije amashure kwambira buca tangira ko barara muri ayo mashure ndega bizogenda gute cyo ni kibazo na leta no canda yibaza kugira ngo yishure kindi kintu nacyo cyaciye kishika dusanga dufise abana 368 harimo abakobwa n'abahungu basohokera mu tuzi twasugumwe tubi noneho n'utwo tubi twadusakaje amahuba twaraye tubomowe n'imvura ubasiga akazu kasugumwe kamwe mbega nchamba za leta mbega 368 abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasohokeramo ari kamwe najya tufise abana babigeme baba bakuze ikindi nacyo twaraye duhuye n'ingorane kandi imvura nukubera twabanze tugashimira leta n'umuvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yo hava igaburira abana abana hari umugambi mwiza abana barafungura ariko gusuba hari ingorane twaraye duhuye nayo bivanye n'iyimvura amazi yaracitse ubu mbega ko muri stoka rinja zasigaye narya abana bahise bafungura mbega bizogenda gute mbega abana bazoje badakarabye mbega babavye bazaba kubiteka bazobiteka gute bo duha amazi vyihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane barabicyo bafashe kuko ni ingorane ashobora kuhava abanduye n'ingwara nta matwa leta hari nabivuze ko yabomotse mbega bituma he kibazo nyene kuko dusha tubaza mbega tuzoca tureka abo babyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze
imyuzuri turutse ku mvura y'isegenya imaze imisi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize Burundi mu kiringo cy'amezi abiri gusa abantu barenga 45 baramaze guhitanwa nayo abataramenyekana igitigiri nabo bari rwirengero intara cy'ibitoke iri mu buraruka bushye burengero niyo yabuze benshi muri komini imwe ya Mugina yonyene mu ntango zo kwa 12 umwaka uheze abantu 27 barapfuye abagera ku 9 nabo bari rwirengero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
rakoze eloje umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu umwaka wose w'2019 n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claven iyo nkuru
Ishyirahamwe Ligue Iteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga 1000 nabo bafungwa mu buryo Anshere niko yagize atwara Ligue Iteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka w'2019 ishyirahamwe Ligue Iteka ryashobora gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 byatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko
Na wabiru uko, ayani mashaa makorela mugihugu mulicho gisata nga Forikone F, ligwanyi kimenyane na kamgana wa mama, jamiri la kule ibili, mulibena yu maraporo. Jerari Hakizimana atwara Forikone F, avugako uburenga nzira bwa muntu bwifasha neza mugihugu.
Twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi, ibivugwa mwa aya maraporo asogwa n'amashirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi, amashirahamwe atemewe n'amategeko, turemeza ko agateka kazi na mukana turi vyabona, kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza nibinyoma ni muri yangende kwa maberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu atayibazo bihari aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo
Ligue Iteka rimenyesha ko amashirahamwe nkayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha k'ubutegetsi Asheni ko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina y'abishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019 abagirizwa gukora ayo mabi Ligue Iteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cane cane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi
aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire uko turabona ko inguvu abastandere bashiramwo abatwara amasecteur abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma Ligue Iteka yumvira ko leta ibizi gituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
gusa igipolisi mu kwezi guheze cyakaniye ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi.
Abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera cha ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga gukurikirana iby'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi.
Rigiteka rihamagara ya leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwikeye abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze. Tugasaba nuko imigambwe nayo nyene yaba umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanyi bajyana. Tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko ubufasha muri kino kiringo bari aba matora ariko arategurwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane. Tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyotuma basubiranamo.
Ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi. Gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi. Kuva mu mwaka w'2017 Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ivyo vyaha vyihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'imikino, shampiyona y'umukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda yarakomeje muri iyi weekend. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko byari byifashe i Kigali mu Rwanda.
Mu mpera z'icyumweru gishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 16 ari nawo utangira icyiciro cy'imikino yo kwishyura. Ejo ndi kwa 6 habaye imikino ine. Ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri Stade de la Mitié kumena. Kuri Stade ya Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yatsinze Heroes FC igitego kimwe ku busa. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya APR FC yaguye miswi na AS Kigali zinganya ubusa ku busa. Eric Nshimiyimana umutoza w'ikipe ya AS Kigali avuga ko nubwo yaje ashaka amanota 3 bikanga ngo ni nota rimwe ntacyo ritwaye.
Yena ngo kwa yari match kuri twebwe twashakaga gutsinda tubona amanota 3 nibaza ko uyitsinze biguha plus de chance yo gukomeza mu mukino ukakongera icyizere ariko ntabwo byakunze. Kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota 3 ariko nabyo ntabwo twahuye n'ikipe ntoya, twahuye n'ikipe ifite icyizere cyane. Ni nkaho twari dufite amanota twese angana, nahize ko waza gukina umukino ufunguye cyane ariko ni nkaho twese twakinaga umukino umwe. Ndabyakiriye kuriya inota rimwe ntakunze.
Uyu mutoza kandi yagize icyo avuga ku mikino y'abasore babiri aherutse kugura muri Gasogi United aribo Jean Bosco Kaitaba na Felix Ndekwe.
Urebye Ndekwe na Bosco n'abakinnyi beza kuko nashaka twakoze nuko twari twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo. Nasubije amaso inyuma kuri jyewe nka coach Eric nabonye ko ari abakinnyi aribo muri faza ya bari abakinnyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinnye ku mukino wa mbere bakina na APR. Kandi urebye ntabwo turakorana nabo cyane, baje kiriya cyumweru gishize nubwo ko ni cyumweru kimwe gusa tumaranye nabo ariko nibaza ko ari abantu bazadufasha. Kandi nabo wabonye ko ari abantu abakinnyi bakinisha ubwenge bari technique bari bomb badatakaza umupira n'importe comment nibaza ko bazadufasha cyane.
Imikino ine isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri Stade de la Mitié kumena. Ikipe ya Marine FC yatsinze Gicumbi FC ibitego biri kuri kimwe. Ikipe ya Lyon Sport yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri Stade Kigali Nyamirambo. Kuri Stade Golgota i Nyagatare, ikipe ya Sunrise yanganyije na Police FC ibitego biri kuri bibiri. Mu wundi mukino, ikipe ya Musanze FC yatsinze AS Muhanga ibitego biri kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane Musanze. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 16 wa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38. Lyon Sport ni ya kabiri ifite amanota 38. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC n'amanota 33. Mukura Victory Sport ni ya kane ifite 25, ya gatanu ni Kiyovu Sport n'amanota 23, Bugesera ikaza ya gatandatu nayo ifite 23, ikipe ya AS Muhanga ni ya karindwi ifite 23 nayo. Ku mwanya munani hari Etincelles FC n'amanota 21, ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite 20, Marine FC nayo ifite 20 ikaza ya cumi. Ku mwanya wa 11 hari Gasogi United n'amanota 19, AS Kigali ikaza ya 12 n'amanota 18, ya 13 ni Musanze FC n'amanota 15, ku mwanya wa 14 hakaba Espoir FC ifite amanota 12, ya 15 ni Gicumbi FC n'amanota 9, naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 8 n'umwenda w'ibitego 18. yari Claude Munyandinda ikigari.
Tugume makuru y'imikino mu Burundi. Igice cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru nticyahiriye ikipe ya Messagerie Ngozi yari ku isonga nyuma yo gutsindwa na Lydia Ludic Sport for Africa igitego kimwe ku busa. Naho umukino wa karate wa mukino mu bakobwa ugiye kurushaho gutezwa imbere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ikigari.
Kuri uno w'Imana niho hasozegwa mu gisagara cya Bujumbura ihiganwa rya karate rihuza abana bari hagati y'imyaka 5 na 15. Ihiganwa ryari rigenewe abigeme gusa. Iryo higanwa rikaba ryitabiriwe n'abana 71 harimo 42 baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu na 29 bo mu gisagara cya Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya karate mu Burundi amenyesha ko batunganije iryo higanwa kugira abana babigeme bahurumbira urwo rukino.
Ihiganwa rero ni ihiganwa ryiza kubera ni ihiganwa ry'abana babigeme. Chori gamije tuvuga tuti karate katuta ka karate zitwegwa abakunze n'urwaruka kubera rero twavuze tuti n'abakobwa turakeneye ko babo benshi muri mu sport na cyane cyane muri karate nkuko bisabwa yuko intumbero yoba yuko kuba 50% abahungu 50% abakobwa mugabo turacari kure iyo ntambwe muce gituma turiko turagaza kugira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana kugira ngo turabe ko turotaba tugashikana ico gihabwo kinini.
Adija n'umwana umwe yitabira iryo higanwa amenyesha ko karate imbere ya byose ibigisha indero agasaba abavyeyi kurungika abana babo muri ugo rukino.
Muri urukino biradufasha cyane turanonora imitsi tagira nyene ingufu twagira kuraje yo kubandanya baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza. Hariho ababifata ngo nukugwana nukwicana ariko nabwo ari kwicana na gato nukwigisha hama tukaronka ubumenyi.
Mu mupira w'amaguru naho kuri wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru cyatangura. Mu rukino rwasozerwa umunsi wa mbere w'inkino z'igice cya kabiri Oman Ntakagero umenyereza mushasha wa Vitaro yatanguye atsindwa na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa. Yamenyesheje ko yabuze amahirwe gusa.
Yibaza yuko ibibanza bine turacyavyizeye kuko turaba gatandatu. Yibaza yuko asigaye match 14 kubananya dukora hanyuma turabe ko muri izo zine nkuko babisabye tuzoba turimo gutsindwa rimwe se kuvuga ko byose babiheze kugera ku igori ryacu. Nibaza ko bagezeyo nka rimwe cyangwa kabiri mugabo bagize amahirwe kandi muri football nuko iyo ugize amahirwe ugashyira imbere y'igori ugatsinda mashisho guhera uronse ukazi mugatsinda twe twaronse amahirwe menshi mugabo ntitwashoboye gutsinda.
Mu zindi nkino Musongati yatsinze Lelier ibitsindo bitatu kuri kimwe. Lydia Ludic Sport for Africa yirahira Messagerie Ngozi yahejeje igice cya mbere cyiganwa mu kibanza cya mbere ku gitsindo kimwe ku busa. Ngozi City yari yarangije icyo gice iri mu kibanza cya nyuma yatanguye neza mu gutsinda Bumamuro ku bitsindo bitatu ku busa. Urukino nago rwari guhuza Olympic Star iri Muyinga na Interstar rwabaye kuko bamwe mu bakinnyi ba Interstar atabibaranga bari bitwaje licence de jouer mu Gifaransa. Mu gihe Olympic Star yanse gukina yibaza ko iki tsinda kumpaga Yusuf Mosa arongo igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavugiye kuri radio y'igihugu ko nyabuna Olympic Star tegerezwa guhanwa kuko siyo yarijejwe gufata ingingo yo kudakina. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13630, 15460, 15675, 12530, naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9470, 1170, 13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi, dushimire Injeniyeri Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru, ndetse nshimire n'abanyamakuru bacu hirya no hino bagize umusanzu batanga kugira ngo aya makuru tuyabageze zeho. Muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza kandi mbararika ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'amahirwe. Was it?